dundi culture amakuru mu kirundi.
Turi ku mugoroba kuwa gatatu ni tariki ya gatatu kwezi kwa gatandatu 2026 ndabaye mwiriwe ncuti bageze mpamvu z'ibigano vya Radio Ndundi Culture n'umwanya wa makuru mu kirundi amakuru aza kubagize n'izinkingo nkuru nkuru zikurikira. Bamwe mu bashinga amateka basaba leta y'u Burundi gugurana amafaranga amabanki mpuzamakungu kugira ngo ihinguriro gisukari sosumo rishobore gusanurwa canke yubakwe irindi hinguriro rishasha. Ico ni gisabo bashikirije umushikiranganji mu byagejwe harimo amahinguriro mu gihe yaramutumire mu nama nshinga amateka kuri uyu wa gatatu. Nayo bamwe mu bakenyezi bo mu gacimbiri muhana mbogo umutumba kavumuzone mu irakomine mu kazi ntara ya Bujumbura bashima ko kuva atanguye gutuzwa inzoga zitemewe n'amategeko ubu muri ico gice hatanguye kugabanuka ibitigiri by'ababoregwa mwene izo nzoga. Na inama nkuru y'abashinga ntahe mu Burundi irasaba ko mu gihugu hakomezwa ingingo zijanye no kubaha no kubahiriza ibimenyetso by'igihugu nk'ibendera n'ibindi. Tufite kandi namakuru avugwa mu bijanye n'isuku n'isukura byose ni muri ano makuru agari mu bw'ivyuma na Matthew abona Yesu Dieudonné niyo yanzega menjinga ndabashikize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Ndundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe mwemeje kuvyumva mu iyo nkuru nkuru ko mwe mu bashinga amateka basaba leta y'u Burundi ko yogurana amafaranga amabanki mpuzamakungu kugira ngo ihinguriro ry'isukari sosumo rishobore gusanurwa canke yubakwe ihinguriro rishasha kugira ngo rishobore gutanga umwimbu ushimishije. Ivyo gisaba kaba gituye umushikiranganji kuri uwa gatatu inyuma y'icegeranyo cakozwe na Senteri ijeje kubahiriza amatungo ya leta cerekana ko umwimbu iryo hinguriro wagiye urasubira inyuma muri ino myaka hambavu y'utundi tunenge tujanye n'itunganywa mu by'ubutunzi twibonekeje muri iryo hinguriro. Umushikiranganji mu byajejwe harimo amahinguriro yavuze ko hari amwe mu mabanki bamaze kugurana kugira ngo iryo hinguriro risubire kunagugwa neguye ariko ko iryo hinguriro ryabandanije risubira inyuma kuko kubwiwe ari hinguriro rya leta. Mugenzi wacu Egide Nahayo yakurikiranye ivyo bikorwa by'inama nshinga amateka y'u Burundi.
Kugira iryo hinguriro rishobore gusanurwa umushikiranganji Hassan Kibeya yabwiye abashinga amateka ko hakenewe miliyoni ziri hagati ya 10 na 20 z'amadolari kugira sosumo rishobore gusanurwa n'izigera kuri 50 kugira aho bakwera ishasha. Ariko biragoye kuko umwimbo w'iryo hinguriro wabandanije usubira inyuma nkuko icegeranyo cya Sentare jeje kubahiriza amatungo ya leta cyavyerekanye. Kubera ivyo bamwe mu bashinga amateka babona ko leta yo kwikora ku mabanki mpuzamakungu kugira sosumo risanurwe canke hubakwe ihinguriro rishasha. Aba n'abashinga amateka Fabrice Nkurunziza na Emmanuel Ndorimana
ngiye kubiraba rehabilitation ni yigoye gusumba kugira iyindi izine shasha kuko gushiramwo amapyese ukayashira ku mapyese yanda ari karasaza nta musaruro bizotanga. Kandi ikindi naco turibaza yuko sosumo ishobora gusaba ideni meme no mu mabanke yo hanze ama bakashiraho izine shasha
ugiye kurondera ibyuma bishasha ntabyo woronka kuko ubara amazine mashasha. Nico gituma rero leta itaza kubijamo igafasha sosumo koronka kandi muri ajya amabanki yo hanze gucyo bagaheze bagakora iplan d'Afrika ishira mu ngiro.
Umushikiranganji Hassan Kibeya yavuze ko ibyo byatanguye gukogwa kugira iryo hinguriro rishobore kunagugwa.
No munsi turiko tuvugana na Banque de Développement des États des Grands Lacs BDGL hariho nibiganiro turiko tugirana na CRTB naho nyene kugira ngo sosumo ishobore kuronka n'imiwuriwuri un petit capital ishobora gutuma ibaho nanse kugira ngo ishobore kutuza umwimbu istabilize umwimbu.
Naho biruko umushikiranganji Kibeya asanga ivyagiye biratuma iryo hinguriro ridatera imbere byatumwe nuko abagiye barirongora batashize imbere inyungu rusangi kuko ari rya leta.
En réalité la sosumo iyaba ari entreprise privée iba yarungutse iba yaragize n'amazina 3, 4, 5 iba yamaze no kugira succursale internationale ngira ngo muri Tanzania baragiye ahandi mugabo. On doit réfléchir comme des gestionnaires. Non, mon cerveau, dans la restructuration de la sosumo, il ne faut pas restructurer uniquement la machine, ça veut dire la sosumo en tant que machine, mais il faut restructurer les zones. Il m'y trouve avant. Il choque nous qui courons bien.
Utundi tunenge kandi twashizwe habona n'itangwa ry'akazi ridaciye mu muco ku bakozi muri iryo shyirahamwe mu myaka ibiri heze. Gushika ubu sosumo rihingura amatoni 20,000 by'isukari ku mwaka, umugambi wo kurisanura ukaba utegekanywa kurangira muri 2030 naye nyuma y'imyaka ibiri agatangura kuba kuhinguriro rishasha nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji Kibeya.
Egide Nahayo urakenuye umwe mu bakenyezi bo mu gacimbiri muhana mbogo n'umutumba kavumuzone mu irakomine mu kazi ntara ya Bujumbura barashima ko kuva hatanguye gutuzwa inzoga zitemewe n'amategeko ubu muri ico gice hatanguye kugabanuka ibitigiri by'ababoregwa mwe n'izo nzoga. Abo bakenyezi basigurira ko no mu ngo hari vyatanguye guhinduka mu gihe zari zimaze igihe ari inkomoko y'amatati mu ngo n'abiruko hari abemeza ko nubu zikicuruzwa mu mazi y'ubudandarizo kandi nubu babandanya kubona abazihereza bakenyeze babona ko abajeje intwaro gikorwa cabo ko kitogarukira kuzituza nyabuna hanugagwe namwe mu mashiramwe azihingura udiro nk'ijimana
nabantu hari ubona bagenda baratembagara babonka ubu beshi nibakiboneka akarushoka hari
nabakenyeze mu gacimbiri muhana mbogo mutumba kavumo zone muyira komine mu kazi ntara ya Bujumbura bashima ko kubona hari ko haratuzwa inzoga zizwe nka bangara canke dusarabwayi ari gikorwa ciza kuri bo abo bakenyezi basigura ko batakibona bizo nzoga zaryamitse mu mabarabara
ubu mukibano beshi ntibakibudandaza nabantu hari ubona bagenda baratembagara babonka ubu beshi ntibakiboneka abahora baborega ubu bona ari bazima batako baravundagara kandi ukabona nabashika bakubita abagore banyoye bwo bangara ubu batakibakubita
bavuga ko ibintu byasa n'ivyayangaye mu ngo kuko abagabo biyamira muri ako kaboregwe
gasanga umugabo agiye ku kazi nta n'ibihumbi bitanu asigiye umugore agacaza yaborewe amukubita amumena amaso kandi atanirasi yamusigi
ariko
ubu aramusigira nk'ibihumbi bitanu akamusigira nk'ibihumbi cumi kubera ikamwe yahoranywa nta bakiyamo
naho biruko hari abandi bakenyezi nyene bemeza ko izo nzoga z'ubusara bwayi zikicuzuye mu tuzu tw'ubudandarizo banemeza ko n'ubu hakiboneka bazihereza
reka muga ntibiraheranya biyoga biracahari simbona baguma baborega
karusho gatoyi koko kariho mugabo hamwe mu mabotike hose ziracariyo jewe naje bunama ndababona babufise mu mifuko
n'abajejwe intwaro bariko baratuza izo nzoga abo bakenyezi babona ko hakwiye no gufatirwa ingingo ruhasha amashyirahamwe azikora
kore ishire mu nguvu yubare zine hariya hanyuma ino naha ziri mu mabotike nimba baza kuzisohora bakazitwara bazisohore tubone ko abagabo basubira nyakaranga k'abarundi hana kuko mapfumba gara urabisoba ko uraburewe
ingingo zo kugwanya izo nzoga ziriko zirafatwa n'abajejwe intwara hatandukanye zagiye gukomezwa kuvaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamagariye abanyagihugu kuzituza mu ntango z'ukwezi kwa gatanu guheze hari mu bikorwa rusange muri komine Matongo intara ya Butanyerera
ivyo biyoga biriko vyica abantu tureke uko nyene izo nzoga tuzozigwanya kandi tuzozitsinda mwebwe muze tuje hamwe gusa tureke tutazitsinda abazere ko bazokamisha imivyimba batwishe ngo baduhe ibiyoga tubabwije ukuri bashaka ntibarondere iyindi business erega iyi discipline nizotuma dushira kumbona kazoza ahandi ho tuzoshikana imivyimba
natabiharuro nyezi navyo kubitigira ivy'abagirwa ko n'ingaruka mbizi inzoga mu Burundi biraje habona icegeranyo c'umwaka 2016 cicishiramwe rijeje ivy'amagara y'abantu ku isi OMS cerekana ko abantu baba imiliyoni zitatu bapfa kubera inzoga muri abo bitatu vya bine akabara mu gitsina gabo
udiro nkejimana nawe urakenuye inama nkuru y'abashinga ntahe mu Burundi irasaba ko mu gihugu hokomezwe ingingo zijanye no kubaha no kubahiriza ibimenyetso vy'igihugu nk'ibendera n'ibindi inyuma y'abamwe mu baba mu ntara ya Bujumbura baneguriye kuri inondwi ko umugigo kuduza n'ugusonera idarapo ry'igihugu uriko uribagirwa mu gihe cya none mukuru w'iyo nama abona ko ahubwo n'ibendera ry'ubumwe rikwiye kujya riribuswa abantu nka kimwe mu bimenyetso bijyanye no gukunda igihugu adresi bomana asanga kubaha ibi bimenyetso bikwiye guhera ku ziko tumukurikire
twebwe abashinga ntahe ntaryo twama dusaba abantu kubaha igihugu no mu mategeko yacu turarahira ko tuzokigwanira kubaha igihugu rero ni kubaha n'ibimenyetso bikiranga ibyo navyo ni darapo ibendera ry'igihugu ni ibintu by'igihugu inyubakwa amafaranga y'igihugu hari abo bayashinga bakayiba nk'uko se kubaha igihugu twebwe tuguma twigisha rero ati ubaha igihugu muhereye ku bimenyetso byacu amabendera y'igihugu n'ibendera ry'ubumwe mboneyeho n'akajya yo kuvuga yuko igihugu kitagira ubumwe ntikiba ari igihugu najyo nyene bari sonere bagemerewe ko abantu bakagenda abana bagakora bafise indero erega nibyo twigisha nyene kubaha uhera aho uherereye ibyo rero by'igihugu bihera rero kuziko ku ndero yo kuziko aho niho twebwe abashinga ntawe dushimangirira tuti twifate neza duhereye mu kibano kandi ibyo bibaye mu gihugu cyose byoca bishikayo
Radio Indundi Culture
Hadyo ndundi kwitira makuru ya cerabandanya ku isa 12 n'iminota 26 uri mu komine ruyiga intara ya Buhumuza urashaka kutwumviriza uri kuri megahertz ya 99 n'ibici 9 harabandanya havuga ubukene bw'amazi mu ikambi y'impunzi z'abakongomani iri muri Busuma muri komine ruyigi mu ntara ya Buhumuza na narijya igihe cici gisa n'icatanguye imwe mu myonga yo muri ico gice itanguye gukama izo mpunzi zifite impungenge ko mu gihe botegwa n'ibiza ibintu bitokoroha mu kigo bijejwe ivyo kwakira impunzi n'abatesheje izabo ona prambo bamenyesha ko amashira mwafasha leta muri ivyo vyo kwakira impunzi hamagakora ibishoboka byose kugira ngo ivyo impunzi izikeneye biboneke harimo n'ivyo vy'amazi ahibuhumuza twakora mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana
nkuko biserugwa n'izo mpunzi z'abakongomani ziri ku mutumba wa Busuma wa komine Rwigi intara y'Ubuhumuza intambamye zo kuronka amazi yo kirumara mwisuko n'isukura ziratanguye kwiserura muri yo kambi ku masoka mwamwe amazi aracikagurika mu gihe abayakeneye bo batari bake bivuye ku mazi akenerwa mu koga mu kuzimya ndugumba igwizwa n'uko hakize bagenshi kandi bo baba mu nzu z'amahema canke ibikorwa byo kumesura be nayo banywa kubera kurengegwa izo mpunzi zirafata urugendo rwa minota 50 ngo bikunde bashikira amazi yo mu myonga yahanamiye umusozi wa Bikinga iyo nkambi iriko bikunde bashikira amazi yo mu myonga yaho bita mucogo no munyakayi hafi y'uwo musozi wa Bikinga iyo nkambi iriko ikindi kandi gikenera amazi n'ubuzu bwa sugumwe bayabaye gubatswe n'impunzi ku giti cyazo be n'ibikorwa byo gutegura abana narijye atakindi kintu bo kwikora ko kuri icyo gisabo cyabo Fiacre Nkunzimana hagarariye ikigo kijeje kwakira no gukingira abatakaje ubwenegihugu Onpra amenyesha ko hari utwigoro two gukwiragiza ayo mazi muri iyo kambi bafashijwe n'amashyirahamwe ariko bafashanya na leta ngo ayo mazi aboneke naho biruko aremeza ko hakira igihengeri mu bijyanye n'amazi akenewe kugira buri mpunzi aronke amazi meza kuko amasoko mwamwe ataratunganywa neza ariko akishimira ibiriko birakogwa bene n'umurindi bikogwa ko Muruyigi narayabuhumuza Pantaleon Ntakarutimana Radio Indondi Culture
Tugaruke mu ntara ya Bujumbura ariko tuvuga ibijanye n'ivyisuku n'isukura amwe mu banyagi ugo muri quartier Muzenga mu gace gakunzwe kwita Checeni kari muri zone Musaga commune Mugere muri iyo ntara nyene bavuga ko batoye ubuhinga bakoresha mu gihe utuzu twasugumwe twuzuye bamesha ko iyo utwo tuzu twubwiherero bishitse tukuzura baca bashira mu imiti bakaba bararetse kudukoresha bagaca baba bararukoresha utundi ibimvye ku ruhande y'amarubuyobozi bwa zone Musaga buranegura iyo ngendo kuko ubwo buryo bushobora guhungabanya amagara y'abantu buhamagarira abo banyagihugu kumenyesha nyabuna abajejwe intwaro ivyo vyutwo tuzu twubwiherero twuzuye kugira ngo barabicokorwa kereri ya Kankundi
abo banyagihugu bo muri kaitie Muzenga bamwe bamwe bita muri Checeni iri muri zone ya Musaga komine Mugere mu ntara ya Bujumbura barashima ku isuku n'isukura vyifashe muri ako gace aha bagashikiriza ko nko mu rupangu rumwe rumwe usanga harimo kazu kamwe kubwiherero ariko gasangirwa nababa aho aho usanga hari nk'imiryango ine canke itanu
twebwe dufise kazu kamwe kuko turi ku rupango rumwe ko ntagora ico gice amazi turazana tugasira
ni muri rusange dusange toilette na dushe n'imwe
kubera yuko bitaborohera iyo kuzuye abo banyagihugu bahisemo guca basukamwe imiti mu kinogo cuzuye bagaca baheba kugikoresha mu kiringo c'imyaka ibiri canke itatu bakaba barakoresha ikindi baba barimvye ku ruhande naco cuzuye bagasubira kucakera bagaheza bakakigira nk'icambere
bashabimbike ahandi yindi nayo bakabaza gufuka kugira ngo inyike batse basubire bayisubire ko hanyuma reka kane abakigakoresha barakaretse uko nyene harashobora kohera nk'imyaka itatu tubuya tugasubiremo iriya nayo yayutsuye
ira zibiri iyi mukombye kuzura bashobora kuterwa bayuzara basubira muri imwe ya kera kwibera mana
urongoye zone ya Musaga Manyus niyo kindi aremeza ayo makuru ariko akanegura ubwo buryo abo banyagihugu bahisemo
bavyana niye barakoresha imiti bagasuka imiti mugwa nahone turafise uko dukora n'abajejwe ivyamagara abantu bakabekene babikora kwanasaba na cane cane ko rusanga bubu benshi ari bapangayi yuko abusanga bapangiye ari bo boza kuzobaraza kuviduza izo toilette bivyo kwimba ibinogoro kabihagarika kuko twasanze navyo natari ibintu vyiza cyane ku magara y'abantu
nyabuna akagira icashikiriza abo arongoye
cyane cyane murabona yuko kuhashika bigoye zijya modoka rero zigira ikibazo zingenzi hashika kubera ukuntu irya quartier Muzenga yubatse abo turongoye twahimiriza yuko imbere yuko nubwo buzu bwa sugumwe buzura ubumenyesha kare kugira turabicokorwa imbere yuko buzu bwa sugumwe buzura nimba izo modoka zoza hakiri kare kuyazifashe kuvidura ubwo buzu bwa sugumwe na cyane cyane kwafisa mikono tukabasaba yuko kubakaza twaritiza kijambere
Murugendo gwakozwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu mu makomine ya Ntahangwa, Mukaza na Mugere, abashikiranganje mu byo bajejwe harimo amagara y'abantu n'intwaro yo hagati mu gihugu, basavye abajeje intwaro gusuzuma uko iby'isuku n'isukura byifashe n'uko bikurikizwa.
Naho biruko rero igisata c'isuku n'isukura mu Burundi ntikiratera imbere gushika ubu, ibyo bivugwa n'umuhinga mu by'amagara janye n'ibidukikije mu yuko Prosper avuga ko ivyo biterwa n'ibintu bitandukanye harimo kutabaho kw'amategeko merekeza ajanye na politike y'igihugu mu bijanye n'isuku n'isukura, kutabaho kwa politike ihuriwe ko hagati y'ubushikiranganje butandukanye burabwa n'ico gisata hamwe n'amahera make ava muri leta yo gushigikira ibikorwa by'isuku n'isukura.
Mu bintu bitateye imbere cyane kuva twikukira igisata cy'isuku n'isukura nticyateye imbere, kuko icyo gisata kiri mu ministeri atandukanye biri mu bituma indwara nyinshi ziguma zigwirirana nk'indwara zo gucibwamo. Uno munsi aho ibintu bigeze, politiki national d'assainissement iriko irasubirwamo, igitabo cy'amategeko agenga isuku n'isukura code d'hygiène assainissement iriko irasubirwamo. Umuntu atera imbere, atera imbere mu rugo, akaba ahantu hahumura neza, akaba abantu hatagira insazi, ahantu hatagira iyarara, ibintu byose tukabitunganije neza. Uno munsi rero urabyo ko bimeze ni kibazo, turakeneye rero kumenya uti mbega umuntu wese ajejwe iki abikora gute abazwe iki. Uno munsi kugira igisata gitera imbere nuko administration ya komine y'intara y'igihugu yumva ko hari umuzigo wayo. Rero uno munsi ikintu nibaza ko kibereye nuko iyo politike ishigwaho, igitabo cy'amategeko kigashigwaho, hanyuma hakaba icyo bita le plan strategique ou plan opérationnel zituma ibyo byavuzwe mu politike byose bijya mu ngiro, hakaboneka bije ya leta muri finance kuko leta amafaranga itanga ni make cyane muri icyo gisata. Akarorero kubyerekeye nk'imisarani mu 2008 inama yabereye hari ya Afrika y'Epfo habaye icyo bita declaration de Tikwini, bavuga ati igihugu cyose kizora gitanga ubusa n'ibice bitanu ku ijana by'amafaranga ya budget yose aje mu gisata cya sinema. Uno munsi Burundi bwari bwavyemeye ngo ntiburabisinya, bityo ikintu kitagiye mu mafaranga ntigishobora gutera imbere.
Prosper Muyuko kabaro muhinga mu vyamagara ajanye n'ibidukikije ni nawo turangije ko makuru yacu ku isaha 12 n'iminota 34 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje mwese cyo yaterere kugira amakuru aboneke nkengurukire kandi amatuyo yabone Yesu yafaje mwa bw'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze kuba namugira umugoro bamwiza aho muherereye murakoze.